Hili ni Sauti ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mudukwirikira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no gudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse VOA radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com numwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe National Endowment for Democracy riharanira demokrasi makungu n'ishyirahamwe Robert F. Kennedy riharanira amahoro n'agateka ka muntu ku isi n'amashyirahamwe yose rero yangaha muri Amerika azoteramisha ejo kwa kabiri i Washington DC kiyago na Armenia yongere umurundi yanonosoye ivyerekeye amategeko akongera akaba haranira agateka ka muntu azovuka kugena ivyerekeye agateka ka muntu vyifashe mu Burundi. Armel ayoboye ishyirahamwe Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT Burundi mu mfunyapfunyo no kuvuga ishyirahamwe ry'abakristu yishinze kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu azovuga kukugena ibijanye n'ubuyobozi n'agateka ka muntu byifashe mu Burundi imyaka 3 inyuma ruhagarara go mu mwaka w'2015. Azohabonera kandi akaryo ko kuvuga ku ngingo ya leta ya Burundi yerutse gufatira amashirahamwe y'abanyamahanga akorera mu Burundi inyuma ruhagarara go mu mwaka w'2015 mu Burundi. Armenia yongere yarashizeho ishyirahamwe SOS Torture Burundi mu ntumbero y'ugukangurira abantu bari mu gihugu no mu makungu kwihonyangwa avuga ko rikomeye ry'agateka ka muntu mu Burundi cyane cyane mu gutanga makuru ku bantu bafatwa bunyamaswa abahagarikwa mu buryo budakurikije amategeko abantu bazimanganywa abapasoni n'abigeme bafatwa ku nguvu hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane mu Burundi. Ngaha muri studio rero turi kumwe n'umushitsi Armel Niyongere. Armel waramutse.
Mwaramutse cyane.
Watubwira kugenda baronse ubwo butumire bw'aya mashyirahamwe National Endowment for Democracy hamwe na Robert F. Kennedy Human Rights.
Murakoze cyane mwakoze kuntumira. Mashyirahamwe abiri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranyandikiye ambaza yuko noshobora kuza kugira ikiganiro ku vyerekeye ingorane ziri mu gihugu, mu vyerekeye vy'agateka kazi na muntu, mu vyerekeye ibiko biraba mu Burundi y'abayugagwa y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hama ubwo butumire ndabwemera ndaza ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira nshobore gutanga umuco mu vyerekeye ibikorwa turiko turakora, ibikorwa biriko biraba vy'agateka kazi na muntu, ivyerekeye amatohoza ya senare mpuzamakungu mpana vyaha, ukuntu twashigikiye umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu, hamwe n'ibikorwa vyose turiko turakora kugira igihugu c'u Burundi gishobore kuva mu ngorane ziriko zirahura nabwo muri iki gihe kuva mu mwaka wa 2015.
Muzo teramisha ico kiyago ejo muravuga ko muzovuga n'ukugene ibijanye n'ubuyobozi n'agateka ka muntu byifashe mu Burundi imyaka 3 inyuma y'uruhagarara go mu mwaka wa 2015. Waducira ku mayange muri make ivyo uko mubibona ivyo muzoshikiriza.
Mu vyerekeye ivyo tuzoshikiriza hariyo ivyerekeye ihonyango y'agateka kazi na muntu aho umuntu acavuga nk'umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu turi mu bawu savye yuko ujaho tubonye ubwicanyi buriko buraba mu gihugu, tukabona neza yuko atani inzego na zimwe z'igihugu ziriko bizarakingira abanyagihugu cyangwa zikurikirane abariko bakora ayo mabi. yacu gituma twasavye umugwi wa ONU uje gato yakazina muntu yuko woshiraho uwo mugwa matoza wigenga hama uwo mugurajaho kandi turemera kufasha kugorondera amakuru avuga kubwicanye buriko baraba mu gihugu hariyo ni imijyango yabuze ababo yahavuye twitura kuva muri urugwimo rwatanguye mu 2015 twaheze tugashingisha urubanza muri sentare muzoma kongomana vyaha uturamaze kure utanga ibirego dushi ku miryango irenga 2,600 bituye sentare muzoma kongomana vyaha mukaba muzi ko yose sentare nayo yuguruye amatohoza ubu ikugira amatohoza iriko iraraba neza bakoze ivyaha umwe mu ruhara yagize mu vyaha vyakozwe mu Burundi barabe yuko atabantu bokurikirana n'ubutungane muzamakungu iki naco nicerekeye ivyerekeye ibiganiro byo garukana amahoro mu Burundi ubu tuvuga yuko mu karere byerekana neza yuko atagushaka bafise atanguvu bafise zo kugira bagondoze leta y'Ubujumbura ngo yitabe ibiganiro bihuriyemo bose urabona yuko bizabirasiba ama ugasanga leta itoza utunyoni aturya ntazoza urya kurikira n'ubutungane kandi bazi neza yuko iyo hari ngorane ahubwo umuntu yafise ingorane n'uwundi ba acyo gituma haje umuhuza barondera umushinga naye kugira abuzurize kandi muri izo mpande zibiri atanumwe atoro wabaganira acyo gituma dusaba yuko amakungu yohaguruka agahagurukira akarere hama bakarondera ingene ibyo biganiro byorikiramwo bose hama bakashiraho ingene babonye yuko akarere kadashoboye kubandanya ivyo biganiro bakarondera nk'ubumwe bwa Afrika cyangwa isata cya ONU ingene hogira babunganira bagashobora gushika aho bashika ku masezerano agarukana amahoro mu Burundi iki naco nicerekeye yugagwa y'amashyirahamwe mpuzamakungu ni bibaye mu minsi heze n'inama y'umukuru w'umutekano mu gihugu ivyo byose tukabona yuko ari kunigira mu menshi abanyagihugu kuko ayo mashyirahamwe yafasha cyane abanyagihugu abantu bibaza yuko bijya bariko baritwaza bati ubwoko ntibungana mu bakora muri ivyo bisata ngo ni gukurikiza amasezerano y'Arusha barazi neza yuko amasezerano y'Arusha ico gisata cy'amashyirahamwe mpuzamakungu kitasanzwe gitekanijwe n'amasezerano y'Arusha aico gituma bo bashira imbere ubumenyi badashira imbere ubwoko canke ibindi bitandukanya abarundi aico gituma twavuze yuko amakungu yuhaguruka ahubwo akaraba ingene agifata mu minwe kugira abanyagihugu ntibicwe n'ivyahora n'ibikorwa ayo mashyirahamwe yahora bafasha
amashyirahamwe yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu ni izihe ngaruka ubona bishobora kugira ku banyagihugu amashyirahamwe yahora afasha
cyane cyane ingaruka nyinshi ku banyagihugu kuko amashyirahamwe yabafasha mu byerekeye uburimyi mu byerekeye ibindi byose bijyanywe n'ubuzima bw'igihugu ubu rero amashyirahamwe menshi yahagaritswe urabona yuko abanyagihugu bazahombera cyane kuko hariyo mu byerekeye ubworozi mu byerekeye ubworozi mu byerekeye ibindi bisata byose byafasha abanyagihugu hari n'ivyo kwa muganga naho bavuze ngo ivyo kwa muganga ngo ntibirimwo ngo ntibabihagaritse mugabo hajya naho nyene birimwo uravye mu byerekeye amashuri mu byerekeye ivyo kwa muganga mu byerekeye bisata byose byafasha abanyagihugu bizo abanyagihugu bazohahombera cyane n'ubu bahora baronka n'amahera namake aciye muri amashyirahamwe nayo nyene azohava basanga yarabuze yarakenye abanyagihugu batagishobora batakigira mikoro kugira bashobore kubandanya babaho
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Dani ku murongo wa telefone Dani uratwumva
edome ndabumva nakomesha mukuru ndaramukije n'umutumire
mahoro
uhamagaye urihe
nitwa Dani Jenere Manera kiza nkaba ndi mu ntara ya Muramvya i Burundi
ego ufise ikibazo canke icyumviro
sakabazo ni intererano kumburengaruka ku byo umutumire yavuze
ego
mu bisanzwe birababaje aha mu Burundi ubona ko tuzabwo tuzi uko agateka kazina muntu baca umugani bati ubuzima ni katiha kandi ati ubuzima burya mu gihe kabaye katihabwa cyari ikintu cyo kubahiriza kuko ibi byose biterwa n'ukuntu twebwe abarundi turangwa n'ishavu bijya abarundi twamye ngo reka ndagusubirize mu nkoko ndagusubirize mu ndumane ugasanga umuntu nawe yaragutitaye ko kugira umwishyure wewe umuhongo w'igenya cyangwa umuciye umutwe nta nyungu n'imwe rero abarundi tuzegera dushika ko tugikoreshwa n'ishavu y'impande zibiri ahiwacu mu Burundi bishyambiranye ku mvuru za politiki hakaba ikintu abarundi badashaka kumvikana ko yari inzira nziza yo guca bafata yo gusimbuka kuri akazina muntu kandi ntaca umurundi ugenda ashyitse ko ari uko amaraso ya mugenzi we yasesetse umurundi uwo ari we wese ntiyosesa amaraso ya mugenzi we kandi nawe yaremwe nk'uko nawe uwo wundi nyine aba yararemwe ibyo nibyo n'imana irabibuza nta n'uwoshyika mu ijuru byobabaza rero igihe umuntu yokora amabarirwa ngahe ngahasi kuri ino si kandi tuzi yuko tuhamara umwanya muto mugabo umuntu akazomara imyaka myinshi ariko arababazwa ariko arishyura ibintu iyo useshe amaraso ya mugenzi wawe umuzizi ubusa nta nkeka yuko n'imana ibaza uwo muntu aba yitabye ati ninde ugasanga nawe dosiye yawe imana iragutumye ko nawe warengutse byobabaza rero mu gihe ugiye kurenguka nawe ubazwa gusesa amaraso undi muntu kandi atari wowe wamushyizeho ibi rero tugiye ko aya mashyirahamwe nayo amashyirahamwe yahagaritswe burya harakenewe igenzabuhoro kuvuga uti mbega ibintu nimba bibaye akibe by'agashavu nashimikiye ku gashavu cyane kuko birabonekana neza yuko abarundi dukorera ku ishavu atari kugenza buhoro rero iyo umugambi ubone yuko hariho umuntu ariko arakuburizamo biba byiza ibiganiro mukaganira hanyuma mutuje ibyo kwihorahora mwabiheze mugashika ku nzira nziza yubaka Burundi n'abarundi bose ugasha turongeraho amahoro
yego tuvuge ku kibazo
nagira ndangize saba n'ukuri icyo kintu cy'ishavu kw'abarundi twogiheba kandi ingendo nayo ikaba inge igenza buhoro no violence
murakoze
murakoze
dufise kandi gatore uratwumva alo Gatore uratwumva? Gatore ntawe duhise ku murongo wa telefone. Ubundi aduteye akamo ni Frederico. Frederico uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina naho uri?
Ni Frederico. Niyo nkuru Frederico.
Uri he? Yego.
Ni Burundi kose.
Ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Icyiyumviro. Ni nerera. Ashaka ndamukiriza umutumire.
Amahoro Frederico.
Ikiringa oya niko ndabwira umutumire agatega kazi na kacha chumba kira gose ko ariho nk'abagenzi tuzi bari mu mabohero usanga bamaze umwaka n'inusu baraburanye basi imbere y'urukiko hama bakera ntibatahe kugeza n'ubu baracyari mu mabohero n'ubu hari abagipfa uzawumva ngo bapfuye babatoye ibisiga cyangwa babanyuruje sitadiyo bagiye bema niba se baradufasha baze baratuvugira imbere nawe ubundi mu Burundi agateka akazi na muntu bikameze neza intererano yanjye yari
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga muhereje ku teramisha icyo kiyago n'aya mashyirahamwe yabatumiye National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights mutege kanya kandi kuja mu bushikiranganje je rimigenderanire bwa Amerika no muri Sena mwo tubwira ubutumwa muzo bamujanye yo
ego ku munsi wa gatatu naho niho nzoheza ntakigwa n'ubu n'umugwe wa kenguza amateka ba leta z'umwe za Amerika hama inyuma yaho nkabonana n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwa leta z'umwe za Amerika ubutumwa zoba ari ubwo nyene wo gusaba yuko leta z'umwe za Amerika zokwamiza ijisho ku Burundi kandi rugasaba rushimitse ingene Burundi bwogondozwa n'amakungu bukemera ibiganiro kandi bukemera kuganira n'abatavuga rumwe nabo batavuga rumwe butarinze kurondera uwo bashaka ko baganira hama bakongera bakaguma hafi abarundi naye ma nivyo bari ko barafata ingingo zo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu yafasha cyane cyane abanyagihugu bakaraba ingene bagondoza leta y'Uburundi kugira ireke kwama yanka ibintu byose byo babiko birafasha abanyagihugu.
Tugarutse kuri ayo mashirahamwe yahagariswe na leta y'Uburundi, leta iyagiriza ko arenga ku mategeko mashasha agenga imirimo yayo. Muhavuga iki?
Mu by'ukuri ni icyitwazo kuko umuntu yo asanzwe afite uburenganzira bwo gukora mu gihugu yushatse kuzana amategeko bategezwa kwisunga ntucuye ahagarika ahubwo uragerageza gushora iyo mategeko mukavugana bakabona yuko ukababaza yuko bashobora kuyemera kuyakurikiza kuko hari na usanga bashizemo ingingo badashobora gukurikiza bakemera kuzinga bakava muri ico gihugu kandi agahombo cyane cyane kaba kari kuri ayo mashirahamwe kaba kari ku gihugu baba ariko barafasha kuko bavuye ngaha barashobora kujya gufasha mu bindi bihugu bobo hama abanyagihugu akaba ariho bahombera gusumba ico gituma guhagarika amashirahamwe ngo nuko batisunze amategeko ari vyitwazo ahubwo umuntu ataramenya neza ibiri inyuma yavyo kuko urabona ko bisunze itegeko ngo harabakora ubwoko bwinshi ngo bw'abatutsi ngo kandi bwatezwa gukora ngo ibice 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi ngo bisanze bitekanije n'amasezerano y'Arusha mugaba amasezerano y'Arusha ntigeze ashiraho ubusumbasumbane mu vyerekeye ivyamoko mu kuronka akazi mu mashirahamwe yigenga
naho ku vyerekeye amashirahamwe yoba yishuye gute kuri iyo ngingo no kuri ivyo bisabwa.
Amwamwe mwarabonye yuko haciye asora izandiko babwira amashirahamwe y'Abarundi bahora bakorana yuko bagiye guhagarika bagasaba n'abakozi babo yuko bahagaritse ayo mezi atatu mu kurindira ngo barabe ingene bigenda ivyo vyose rero nagahombo cyane no ku Burundi kuko amashirahamwe abakozi bahora bakoraho nabo nyene bariha makori urumva ngira leta y'Uburundi nigeze imenya neza yuko ivyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku banyagihugu.
Muri ivyo muzoganira ejo harimo ko muzovuga kugene ivyerekeye ubuyobozi bwifashe inyuma y'imyaka itatu inyuma y'uruhagarara rwabaye mu Burundi mu mwaka 2015. Nikiye mubona hari ikimaze kurangurwa hari ico mubona coba ki carahindutse muri iyo myaka itatu canke ibintu mubibona nk'uko mwasanzwe mubibona mu Burundi?
Umuntu nagara araraba nk'ivyerekeye isinzi kazo gataya kazina muntu umuntu arabona ahubwo ko biguma bitera byunyuka kuko uravye nk'umugwe w'amatohoza mushasha nka raporo y'umugwe w'amatohoza mpuzamakungu yaruka gusohora mwarabonye yuko bavuze yuko harimwo vy'ubwicanyi kagahomera munwa crime contre humanité kandi bakaduma kuri stoki Petero Nkurunziza umukuru w'icyo Burundi yuko nawe nyene ari mu babiba inzago inzankano n'amacakubiri arico gituma ivyo byose bitahora biba mu rapo ya rasohoka vyerekana yuko hari biriko biraduga ku rugero rwo hejuru arico gituma makungu ategerezwa guhaguruka akagerageza gukingira abanyagihugu kuko nka byo gwaruka ngimbonera kure ruguma ruhotera kiremwa muntu ruguma rukorana n'inzego za leta ruri hejuru ni na hejuru y'inzego z'umutekano birateye ubwoba birerekana yuko hashobora kuba ubwicanyi hashobora kuba ihunyabwoko bataravye neza ko mu gihe intambara ubwicanyi bwatangwe kwibonekeza kuva mu 2015 baravuga ko ari sinzi gazo gataya kazina muntu munyuma baravuga ko ari sinzi kazwa rya kiremwa muntu ku rugero rwo hejuru ubu naho bageze kuvuga crime contre humanité murumva yuko badatabaye ivyashitse mu Rwanda bishobora gushika no mu Burundi kuko isata cyawo nikijejwe agataya kazina muntu gitangwe kuvuga yuko mu bakora ivyaha bikomeye nk'ivyo kubiba inzanko inzanko bikakogwa no mukuru w'igihugu ivyo murerekana yuko ivyubwicanyi bukomeye bushobora kuba iyo sanze baberekanye neza yuko bamwe mu bategetsi b'igihugu guhera ku mukuru w'igihugu aribo bariko barabiba inzanko ivyo byose birerekana yuko ubwicanyi buri ku rugero rwo hejuru cyo gutuma dusaba yuko amakungu yotabaranya akaraba ingene yotabara abarundi mu gihe habaye ubwicanyi ntibasubire kurorera nkuko barorereye mu gihugu cy'u Rwanda hama genocide ikaba ikinacho nuko bohagarikira ibiganiro ntihabi ibiganiro gusa ibyo kugira abantu ngo bataye cyangwa baronke ivyicaro ibiganiro bishira iruhande kudahana bibi biganiro bikurikirana bishiraho ukuntu abakoze ivyaha bakurikiranwa kuko nayo masentare arakora kugado cyo Burundi ntazokurikirana barundi bose bakoze ivyaha ariko yuko hojaho ukuntu abakoze ivyaha bose bakurikiranwa n'inyuma y'ibiganiro niho ibiganiro bishira iruhande kudahana.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Rafiki. Rafiki uratwumva?
Ndabumva.
Yego, uri he?
Ndi Burundi mu Kirundo ku ntega.
Yego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni kibazo afise.
Ubaze?
Nashaka kumenya nama canke bugaye baramashiramwe angahe ni rimwe canke ni heshe. Ine nacho. Ati mbe mama ko bajugaye umba bishimikije iyihembo kugira ngo bayugase.
Murakoze.
Ikibazo nanizi.
Yego. Wari wa vyishye ngende hari yabikurikiye umubwira?
Mu byukuri amashirahamwe yugaye n'amashirahamwe yose asanzwe akorera mu Burundi amashirahamwe mpuzamakungu hama ibyo bishimikije bavuze yuko badakurikiza amategeko y'u Burundi mu vyerekeye gutanga ubuzi guhakaza abakozi ni byinshi bagiye barerekana ariko ntivyari bashigwa kwiye gufata ingingo yo kuyugara imbere yuko bavuga yuko boshira mu ngiro ibyo basabwa ariko nivyo basabwa na cyane cyane ibinakunda kuko nk'ibyo bavuga ngo vy'ubwoko kurikizo amoko mu gutanga kazi ivyo ngo bitekanjwe n'amasezerano y'Arusha nigeze atekanya ibitigiri vy'ubwoko mu vyerekeye gutanga ubuzi gusa vyatekanije kubisata vya politiki aico gituma amashirahamwe menshi atemeye cyane atazokwemera uri kurayumviriza gukurikiza ivyamoko mu gutanga ubuzi kuko bashira imbere ubumenyi ntibashira imbere ubwoko.
Dufise kandi Cedric irindi zina nahuri
ndewe mane arimo zambi
uhamagaye he
akagimizeko cha zambi
yego ufise akabazo canke icimviriterera
ikindi nacyo aha mu Burundi ntitwemera ibintu uko biri iyo baravuga yuko agateka kazi nta muntu gahunganya kandi gahungabanywa kubera iki utemera yuko gahunga kubera ubukene buri mu gihugu kubera iki utemera yuko twasangira Burundi nk'uko bwari igihugu cy'amabukiro twese iza ngaho ukatubwira yuko twebwe abahutu aya mashyirahamwe ubwa mbere yashinzwe ryari aya mashyirahamwe ariyo ryari abaroshe akazi hari ryari nibuze ko Burundi benshi bari bahunze igihugu mu myaka yahera guhera mu bihumbi bibiri muri 1994 benshi baramenye 1993 barahunze igihugu aya mashyirahamwe yari karakora mu gihugu baronka ubuzi bande ni bande batanga ubuzi kubera iki mutabona y'igihugu kiri ko kinagenda ibintu birahinduka bihinduke tujyane n'ibihinduke kidagi hari ko atwara intwaro y'umugambo umwe ubu turi mu ntwaro ya demokarasi demokarasi dukwiye gusangira igihugu ubu tuzaza ati ni kwa amashyirahamwe yigenga ariko arakora ibi amashyirahamwe yigenga ariko aravugira tubwire bose abo bo kubera iki mutaga muravugira urwaruka rwicaye ruzo bagenda mu ibarabara urwaruka ruko ruhetse amashuri rutabona iyo rwiko rubaca nibona ko ari iyindi ntanduko y'injyana zo mu Burundi urugwaruka muhemurasura nyene bijya mu ibarabara mubabwira ati bariko barakora nabi cyari bajobora yuko muri mutaze murabahemba bajobahindukiri
urakoze
twemere mu Burundi twemere yuko turi ko tubajyanisanya imiryango ntabwo uwe nk'umucinga nawe awumereye ari atumeti ugwaruka rw'imibarabara arazi ugwaruka rusumire z'amashuri ku mwaka igice mu ibarabara hama ariko yavuga yuko ibice 60% bidakwiye kubahirizwa kubera batabikinyaniye mu masezerano ngo mu by'agateka kazina muntu ngo mu by'amashuri hamwe yigenga twasi basinya amahoro mu Burundi
reka bishure rero murakoze reka bishure
nk'ibyo Rafiki yari intererano
ni Cedric
uyaje kuvuga ni Cedric ari muri Zambi mu byukuri nta macakubiri turiko turashira imbere twebwe duharanira yuko ahubwo abantu bungana ariko hakurikije amategeko ibyo twebwe turavuga yuko ibyerekeye bitigiri mu gutanga kazi nuko bidategekanijwe n'amasezerano yarusha kuko muri aya mategeko bavuga bakurikiza bavuga yuko bo kwisunga amasezerano yarusha urumva uravye amategeko nta masezerano yarusha yategekanije ubwoko mu vyerekeye ugutanga akazi mu mashira hamwe muzamakungu iki naco kuvuga ngo abantu bararonsa akazi ngo myaka yahera ngo hari umugambwe umwe ayo mashira hamwe mu vyukuri uravye neza ni yabuze ingene abantu baronka akazi mu mashira hamwe muzamakungu baratanga amadosiye yabo bagakora ibibazo bagatora ubaye wa mbere ntibaraba ubwoko araba gusa ati uyu muntu yoshobora kujya muri iki kibanza ategerezwa kuba afise ubumenyi umunga nuko ategerezwa kuba afise uburambe mu kazi bunga nuko nta vy'ubwoko bashira imbere kuko nabo nyene ibyo baba ariko barakora kenshi baba baronka amahera avuye mu mareta mu mashyirahamwe yandi baraba neza yuko iyo muntu azotegerezwa azoshobora gutanga raporo bagaheza bagashika ku byo basezeranye n'ababahaye imfashanyo urumva rero nta vy'ubwoko bije imbere ahubwo icyo dusaba nuko yabugo gwaruka dusaba yuko gwaruka rutoza bakoreshwa mu mabi ya Amerika rakogwa tukavuga nk'ugwaruka rw'imbonera kure aho bayigora koreshwa n'abanyepolitike yuko bovavanura nayo makosa birigo barakora n'ubwo bwicanye birigo barakora bahenduba n'abanyepolitike barondira inyungu zabo kuko iyo umuntu akoze ubwicanye ikukurikiranwa n'ubutungane ntazovuga ngo natumwe nanaka azukurikirana kugatwikiwe acyo gituma dusaba yuko uyo wese yibaza yuko ariko akora mabi ariko akora ubwicanyi kubera ashigikiwe n'umusirikare akomeye kanaka cyangwa umukuru w'umugambwe cyangwa umunyepolitiki akomeye amenye yuko amubesha yuko impera n'imperuka ubutungane buzomukurikirana kandi kugatwikiwe acyo gituma tubuze ugwaruka kuri kugwa muri ivyo bahindura abanyepolitike ahubwo barondere kazoza kabo bige barondere ubuzi ha naho ubuzi buriko buragora hajya babaze ingene abantu bashobora kwikorera utwabo abantu bashobora gukora baronka akazi bavavanure n'ingeso z'ubwicanyi kuko baba ariko barakoreshwa kandi kubera baba bakiri bato ntibabazi ingaruka mbi bashobora guhura nazo kuko ubutungane burateba ariko burateba bugakurikirana kandi bugahana.
Robert nawe nyine aratwakuye. Robert uratumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina nahuri?
Mugabe.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Ege icyumviro cyanje cyo mbona ngaha cha kiri mu gihugu cy'u Burundi.
Ego
nicyo mbona ntituramenya kumbure icyari cyo ikirimo muntu. Urashobora kuba uri ahantu mugabo utaramenya ikirimo muntu icyari cyo kumbure ino leta novuga yuko sinzi ibyayi byikora mbo ndabaza none nk'abantu bagejwe agateka kazi na muntu bino bintu bikorerwa mu Burundi barabibona cyangwa ntavyo babona nico cyambere ko bavuga ati turuzoza gutohoza amatohoza hanyuma babona abantu mwibarabara bagiye kwiyamiriza izo ntumwa mva mukungu amizo ntumwa zigasiba kuvuga yuko izo ntumwa zoba zirushwa inguvu cyangwa izanka kwinjira parefor ikindi nacyo kuva iyi leta igiyeho kuva muri demie ubu niho ikibona yuko amashyirahamwe yo bahurikiyemo n'ubwoko bumwe cyangwa ni kugira ngo igihugu gisubire inyuma cyangwa ni kugira ngo imifuko y'abandi ariyo ibe ibomboka hanini turiyumvira tukabura ubu ibishomeri biri mu ibarabara ni byinshi utari mu mugambwe ntushobora kuronka akazi nicyo navuga yuko twoba turi ngaha ku isi kugira ngo twese twinjire muri uwo mugambo umwe cyangwa mu Burundi je no vuga yuko ngo mu gihugu cyacu cyo Burundi atabwoko buhari uko no vuga yuko ahantu hari ubwoko twashobora kuvuga ururimi rumwe mu gihe tuba tuvuze ururimi rumwe nta bwoko buba buhari ngo buriya anyamashyirahamwe ari mwaba ngo cyankaba ahubwo tuzoba turiko turasubira inyuma mu bintu by'iterambere by'igihugu cyacu
urakoze
bo ego je no vuga yuko no garukiza nkaho mugabo kugira ngo twese tuzobe umuntu umwe leta siyitwarira umuntu umwe ahubwo leta itwarira abarundi bose kuvuga ngo uriya muntu yakoze iki kubera tudasangiye iki naka ukacyo mufuka cyangwa imbonera kuri ugasanga ikwira gukubagura icyo kintu amashyirahamwe ajejwe agateka leta zina muntu arakwiye kuraba icyo yokora kuko afite ubukomezi kurusha udutwara ya nini nicyo nubona kugira ngo murabe namwe icyo mwofasha kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire kuba uko cyari kigende ku murongo
murakoze
ego
mu byo Robert avuze ni nk'intererano nicyo gituma turiko turahaguruka kugira turabe ingene twosaba amakungu kugira ashobore gusaba yuko ibyo bihano bari kubafatira amashyirahamwe mpuzamakungu yuko bohagarika kugira ntibitume bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu ikindi nacyo nuko amashyirahamwe afise ariko arafasha cyane abanyagihugu amashyirahamwe abakozi bakorayo baratanga amakori muri leta muzi yuko hari n'ubukene kubera ibihano vyafatiwe leta y'u Burundi ico gituma abantu boreka kugaruka mu vyerekeye amoko murazi vyerekeye amoko aho vyatugejeje kandi umuntu aravye kuva mu 2015 umuntu arabonye neza yuko ivyerekeye amoko bitariko birakurikizwa cyane bitariko biraba intambamyi nk'imyaka yahera uravye nk'abiyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkuru nziza bari mu bwoko bumwe bari no mu mugambwe umwe birerekana neza yuko ingorane ziri mu Burundi imbere cyane hari uburongozi bubi iby'ubwoko aribyo ariko baragerageza gushira imbere kugira bashobore konona no kuronka benshi bakurikirana bakurikira ingendo y'ubutegetsi buri ku buratwaru icyo gituma abantu batoshira imbere iyo by'ubwoko nta nico bimaze kuko hajya uravye izinjyane ziri mu gihugu kenshi abagiye baricwa abagiye barangazwa bari mu bwoko bwose bari mu migambwe yose aricyo gituma ureka kubeshwa n'abanyepolitike ngo bariko baragerageza kushira imbere ubwoko ubu numwe ko bafasha abantu mu bwoko ubu n'ubu ayo mashyirahamwe ni yagenda akanga gukurikiza ivyo byerekeye iby'ubwoko abazohahombera cyane n'abanyagihugu
murakoze ubundi ari ku murongo wa telefone ni Jean Bosco uratwumva
ndabonga neza
ego irindi zina nawe uhamagaye uri
nitwa ni Nkuru Jean Bosco ni Kigali mu Rwanda
ego ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ego ari ikintu kimwe ngiye nama nibaza z'abarundi tudahaye ishusho nziza igihugu cyacu ninde hari umunyamahanga uzocuzana amahoro mu gihugu cya kabiri agateka kazi na muntu mu gihugu koriya yatowe n'abaturage ari bo nyine bamwishiriyeho hari umuntu uzoza kumukura icya gatatu abo nyine bari mu mahanga nibo babwiye urwaruka ngo ruje mu mihanda ruturire amapine barangije bafata indege baragenda urwaruka rubapfunga urwaruka ruri mu magereza mu Burundi ni gwiki kandi bohezwa n'abanyepolitiki bagira hanze bashinga inani za senarede inani zitandukanye poko rero nyine abarundi twavuye mu Burundi ho twavuze neza iduho twahishisho igihugu cyacu ngo tukivuge neza tugera mu mahanga naho ngo twagihereza abazungu barashaka dusubire mu bukoloni bw'abazungu icyo ni cyo kibazo cyane
murakoze reka abishure amen
mu byo Jean Bosco avuze ati barashize abantu mu ibarabara amafata indege baragenda ati ni ukuvuga neza igihugu cy'u Burundi nibaza yuko iyo mvugo yoza arayireka mu gihe hariyo abahohoterwa kiremwa muntu mu gihe hariyo imiryango ibura ababo banyurujwe bari mu bwoko bwose kuko ayo mashyirahamwe turimo twebwe ntitwahamagariye abantu mu ibarabara ngo kugira ngo ngo bagwane kwari kugira bubahirize amasezerano yiyarusha bubahirize amategeko hama ntitwaciye tugenda ngo tubate kuko urugamba turiko turakora ubu n'urugamba rubandanya go kugira abafungiwe ubusa abahotewe ubuzima baronke ubutungane abandi barekugwe haze ituze mu gihugu aico gituma kwibaza yuko atacu umuntu ari karafasha abarundi nibaza ko ariko arihenda cyane kuko yorabangira aherereye canke inshuti niyaba hari abo aziyabuza babo yabaze abantu banyurujwe babuza babo banyurujwe abo bose barazi neza yuko bikogwa biriko birakogwa kandi biriko bikogwa n'abarundi atari amakungu canke umuntu atabikora kugira ashimisha amakungu abikora kugira abarundi bashobore kuronka ituze mu gihugu aico gituma iyo mvugo atari imvugo nziza ahubwo niyaba agira imana ntabe yarabuza uwiwe canke ngo abone ingorane zikozera mu gihugu yotekana kuko hajya igishikiye urya nawe kiragushikira ahubwo umuntu yohaguruka akagwanya ukudahana akagwanya ivyo vyo guhotera kiremwa muntu kuko ejo biretse arahusanga nawe we byashitse ahwerereye nkuko nababwiye yuko ubwicanyi buri ko buraba amabari karaba ataraba ubwoko bwose buri ko burabura ubwoko bwose bwabuze nubandanya bubura babo bubandanya bubura ivyabo aico gituma amurundi wari we wese ahari hose ategezwa guhaguruka kugira agarukana umutekano mu gihugu Burundi bube igihugu cy'amata n'ubuki.
Dufise kandi Alain reveni muri antunga reveni uratwumva
ndawumva namahoro
namahoro uhamagaye urihe
ndi mu karere k'ibiyaga bigari
yego ikibazo cya intererano
nacyaha gushimira uwo munyakubahwa mu ndamukirize Armeni yongera
amahoro reveni
nagomba gutera intege ku ukuntu mwitanga mugakora muburanira abantu biciwe ababo n'ubutegetsi bubi by'uko nta rindi shimwe Imana n'izobashimira turashima ko mugira mwitanga mugakora turazi imvura izohita zogera igihe ihite natwe tukazogira tukazotaha mu byacu tugasubira mu ngo zacu
murakoze
kandi Imana ibaheza gireferi nta bindi norenza
murakoze ana nawe nyene ari ku murongo wa telefone Alain uratwumva
Alain nakumva
yego uhamagaye urihe
hamagaye ni mu Ruyigi
yego ikibazo
nashaka nanye ngira icyo mvuga kuri kibazo cy'aba bantu leta yacu ukuntu ihagaritse aya MOMG none Armel nto metri Armel kana wenda kuramutse nawe
amahoro are
nukuri birababaje na gahinda kuko guhagarika ishyirahamwe riko riratanga imbuto ugahagarika ishyirahamwe riko riravura ugahagarika ishyirahamwe ririko ribigisha ugahagarika ishyirahamwe ririko ubuzima bw'igihugu bwo ntushobora kuvuga rero ngo ngiyo leta irakunda umuntu n'umwe nta muntu ikunda n'ubwayo nayo ntiyikunda kuko abana batariko bariga nk'ubu hari umuproje duko turakora ibwagiriza ariko inka ntizishobora kuvugwa kubera zahagaze inka zose zigiye gupfa niza nka zarasa miliyoni zose zigiye gupfa kuko nase umva umunyagihugu yayibonye atamuveterinaire ari ngaho sur terrain cyangwa undi muntu bamufashe donc usa ntibishoboka
murakoze
oya ikindi nacyo donc rero Armel ntusobanura ibintu byinshi ngo ubisobanure burya ni kwa kwikunda ni wa mugani bavuze ngo ntihasigare ikiro kimwe cy'isukari ngo kizoje gukirimba niyo politiki y'abandanya murakoze
murakoze muhavuga iki
kuvyerekeye nk'ibyo yavuze Reverien na Anne ke ni byo gushima ni intererano no ku nukushima ibikorwa biriko birakogwa naya mashirahamwe kugira ashobore kugarukana ituze mu gihugu yanka karenganyo yanke ibintu biriko biracanishamwo abanyagihugu ayico gituma twige tutazohengeshanya kubandanya urugamba twiyemeje kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi kuko iyo yinzara iteye ntihitana abahutu gusa ntihitana abatutsi gusa ntihitana abanaka abatwa gusa yinzara iteye urugwi mu ruteye ruhitana bose arico gituma tutegezwe guhaguruka tugasenyera ku mugozi umwe tukagira rugamba kugwanya kudahana tugasaba yuko abarundi botekana bagatunganirwa mu vyabo arico gituma ibigo by'amashirahamwe muza makungu mu Burundi tudashobora kuvyihanganira tutegereza gusaba makungu agahaguruka tukagerageza gusaba yuko bokwama hafi abarundi kuko abarundi baragowe ubagiye kwicwa n'inzara bagiye kubura kazi abana niho zosubira mu mashuri mu bari basanzwe bafise abavyeyi bakora muri ayo mashirahamwe ibyo byose ni imiryango myinshi y'abarundi igiye mukankaratete aico gituma dusaba yuko iyo ngingo yosubigwamwo hama igahagarikwa igafutwa ayo mashirahamwe akabandanya akorera mu Burundi hama leta ikaguma ibandanya ibiganiro nayo kugira ntiyice abanyagihugu mbega ayo mashirahamwe ahagaritswe baza yuko bajya basanzwe bayakoramwo babanyamahanga ariyo bazohahombera gusumba habe namba abazohombera gusumba ni twebwe abanyagihugu na Barundi ni imiryango y'abarundi n'abantu benshi bahora baronka bari bafise ubuzima biciye muri ayo mashirahamwe arico gituma iyo mvugo y'ubwoko yohagarikwa kuko inzara ubwicanyi iyo buteye n'ubwitano ubwoko kanaka bose burajaniranye.
Murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho dufise umutumire hano muri studio i Washington Alain Armel Morantunga Niyongere akaba yatumiwe n'amashirahamwe National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights akaba ari ngai Washington akaba zo yanose n'ubutumire mu bushikiranganje jeje mu gihenderanire no muri Sena inama nkengo z'amateka ya Amerika. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Philbert watwumva?
Ndabumva.
Yego uhamagaye urihe?
Yewe mpagaze mu giteranyo mu ntara ya Muyinga.
Yego ufise ikibazo canke icimvuye?
Cyari ikibazo mfise kuwo mutumirwa n'ibyo by'amategeko ku bijyanye no kugara ayo mashyirahamwe nk'uko n'ibyo by'amategeko abo natanga ko afite ubuzatwo bw'abanyagihugu tuhabe duhoramo ibintu byinshi.
Murakoze.
Mumwishure.
Bise neze kibazo
arika abajije Philbert abajije ko igihugu cyabaye amashirahamwe ritazogira ingaruka ku banyagihugu
nabisiguye imbere nkuko Fidela ibajije iyugagwa ry'amashirahamwe mpuzamakungu bitegezwa kuzana ingaruka mbi yaba kuri leta y'u Burundi kubera abakozi bakora muri amashirahamwe batanga amakori agafasha leta y'u Burundi cyane cyane rero iyugagwa ry'amashirahamwe bizogira ingaruka mbi ku banyagihugu bari basanzwe badafise amikoro abasinyagihugu bari basanzwe bari mu bukene kuko amashirahamwe yafata cyane mu vyerekeye uburimyi mu vyerekeye ubworozi yafasha cyane mu bisata bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu arico gituma yugagwa ryayo riteyishobora kutuma haba ubukene mu gihugu abanyagihugu bakahombera aho rero n'abakozi bari basanzwe bakora muri ayo mashirahamwe n'ayo mashirahamwe azohahombera kuko abo bakozi barasanzwe bafise kontra z'iminsi itekanije kugira bakore ayo mashirahamwe azohahombera ariko cyane cyane abazohahombera gusumba n'abanyagihugu hamwe n'amakori ahora atozwa na leta.
Murakoze wunda twakuye ni Thomas uratwumva?
Yego ndabumva. Mwiriwe
irindi zina naho hamagaye uri?
Ndayishimiye nkaba ndabakuye ndi Bujumbura.
Yego muvise akabazo icyumviro?
Yego ahanini nagomba kuramutsa umutumirwa.
Amahoro Thomas.
Amahoro cyane. Yewe ahanini nagomba kubatera intege mu gikorwa mukora ni gikogwa kingira kamaro ni nacyo mbere no vuga ko abatwara yaba arabakunda abene gihugu cyangwa abande bita abanyagihugu rero nibaza ko bategerezwa kukigendera ko kuko utubaha agateka kazi na muntu naho kwaza kuri kuratwara ukora ibitangaza sinibaza yuko hari akamaro wo burikora mari igihugu uko no munsi hari abantu baryoherwa no kwicwa kwica abantu buri mwanya kubera iki amarunko baronkamwo ugahura bibera mu mazu meza meza mugabo bayisasiye amaraso y'abana b'abantu abantu bamaze kugira umutima nk'uwo w'inyamaswa aho menga turi muri rya shamba igikoko gisumba ikindi cyo kikirya sinibaza ko haragateka kazi na muntu kaba kahari heje nasaba nk'abantu badutwara mu iki gihe ko bokwiyumvira icyo bagejwe katari kuhohotera umunyagihugu katari kwica umunyagihugu ahubwo ari kurondera ineza umunyagihugu kandi ikindi nacyo nosaba nuko bogerageza bakaraba ineza abanyagihugu ineza abanyagihugu uciye ufata amashyirahamwe yabavura hari amashyirahamwe yafasha nk'abarwayi ba sida bakabaha imiti ubu bigiye guhagarara hari abafasha mu kugira abana bavugwe ubu bakiye baza guhagarara bagaca bazana ibintu by'uko umenga woha akazi umuntu bifatiye ku moko n'ibintu bigayitse mu gihe bijya ibintu byinshi by'amashyirahamwe ari ibintu biri tekinike si ibintu bibanza bya politiki yumva utoza guhitana ngo umuhutu ngo umuhakazi kubera ari umuhutu gusa atavyiza atazi no gutera urushinge niyo acatera urushinge umuntu agacapfa wumva izo wayimaziki cyangwa niwahitana umuntu ngo genda uvure igitungo atazi niyo bijya azomara ibitungwa by'abandi rero uvuga nti bakwiye kuraba ibibanza bya politiki ko babyubahiriza ku bw'amoko ko data wanje amasezerano yarashe ariko ayivuga mugaye ibibanza bya tekiniki babiha umuntu yabyigiye kuko kesi murabona bakoresha ibibazo umenye ikibazo ni bategeza kujya mu cyo kibanza ni n'icyo nuhanura abategetsi batandukanye ibibanza bya politiki n'iby'amoko murakoze
icyimvuro kiri mu kivuga kwiki
Thomas n'intererano nivyo namye mvuga yuko ibyo bavuga by'ukunganisha amoko mu by'ubuzi bw'amashyirahamwe mpuzamakungu yuko naho babivuze ngo bidasanzwe bitekanijwe n'amasezerano y'Arusha kuko n'ibibanza by'ubuhinga abakora muri ibyo bisata n'abantu baba bafise ubumenyi ubuhinga n'uburambe mu kazi aricyo gituma bakoresha ibibazo atari benshi babironka aricyo gituma abantu boza baratandukanya ibibanza bya politike n'ibibanza by'ubuhinga nk'uko byari bisanzwe bitekanijwe nayo masezerano y'Arusha
Murakoze John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane ndabahaye bwa key
mwaramutse irindi zina nahuri
ndayize muri Iowa State ya America ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za America
yego ikibazo intererano
mfisi ibazo munda mukirize umutumire kwanza niyongere
yego amahoro John
ndakuramukice hanyuma niyongere jenda ndamukurikiranye igihe kirekire cyane kubiganiro n'ibyo akora jewe sinzi bimwe bavuga ati nta wocira urubanza uwundi mugabo nta munsi n'umwe ndumva arigera avuga n'ijambo y'indome n'imwe ivuga neza ku bintu bya kigoro biriko biraba mu Burundi sinzi impamvu ico n'ikibazo cya mbere hanyuma ikibazo cya kabiri ku ntwaro ya mbere yatanguriye intwari hari ubu niyahe yakora neza muri izo zibiri zatanguriye kugeza niyihari ikigira gatatu ko bavuga ati mu Burundi ngo ariho uhejeje kuva ngo akazi ngo bagaheretse ubwoko gusa mbe ko amasezerano y'Arusha yo bashingiye ko cyane ngo niyubahiriza amasezerano y'Arusha igisirikare kirabanzwe igipolisi kirabanzwe muri leta baravanze inzi yuko muri leta basi president na president hari ni bahuje ubwoko none yompa umuco gute ngo aba ago ntibaserukiwe aba nabo ngo bisunze bariya none president na basi president n'ubwoko bumwe aho wahame umuco hanyuma kuva hunze arasubira mu Burundi yirabire ingene igihugu cubatse ace ampa umuco ingene cubatse ubu asubitse inyuma amaso ingene cyari kimeze imbere yuko ubutegetsi buhari cyari cubatse nibyo bitatu ntorenza ko ibyo n'ibibazo ndamuhaye abinyishure murakoze
Nkibi bibazo bishikirijwe na John ndayizeye ari muri leta z'umwe za Amerika yavuze ati mbega kwa tamuse numwe arumva ndi kumvuga utwigoro twiza dukogwa na leta mu byukuri ngira mu raporo dusohora yo barekuye abantu turabishima yo haba ingingo yo gutezurira abanyororo ico nibintu ibintu tsana dushima mu raporo yiwacu nkamusaba ko yozara yasoma ariko iyo hariyo nabibi turabivuga kuko twebwe dutegerezwa gusaba yuko bibi vyo shobora gukosogwa kugira bashobore kwikubita gashi bagacubara kunganira gutezurira gukora amategeko atandukanye meza yorohereza abanyagihugu kandi ari vyiza ni vyiza nyene kandi tukadushima yuko leta ikoze ibintu vyiza tuwishimira ibyo rero mu raporo dutanga y'umwaka turavuga ibyiza biba byarakozwe abanyororo barekuwe ariko nabibi turabivuga cyane kugira dusabe yuko byo kosogwa ikindi nacyo aravuga ati mu masezerano y'Arusha naho muyitwaza byose bimeze neza mu nzego z'umutekano mu burongozi bw'igihugu nta enkete jewe nta matoza ndagira ngo ndabe yuko mu nzego z'umutekano ibitigiye 50% bikurikizwa mu nzego za leta canke n'ibindi bisata bitandukanye ariko tugasaba yuko amasezerano y'Arusha yoza arakurikizwa kuko niyo mushinge w'amahoro n'umutekano waje munyuma z'injyane z'u Burundi ariko nukuraba neza yuko ivyo bitigira ibyo baharije naho nyene mu byerekeye inzego z'umutekano kuko uri kuraraba bagenda baraja mu buruhuko bijya bita retraite urabona neza yuko ibitigira bitagikwiye ariko kwa tamatohoza araba ntaco nubivuga ko cyane nibaza yuko hashobora hazogira igihe akaba amatohoza kugira bashobore kumenya neza yuko ivyo bitigiri bitekanijwe hama kuvyerekeye uburongozi bw'igihugu nukuraba naho nyene ayo masezerano arakurikizwa kuvyerekeye umukuru w'igihugu canke icegera ciwe none babagiyeho gute baba bakurikije ayo masezerano ivyo vyose n'ibintu bishobora kugirwa n'abahinga bakaraba neza yuko ivyerekeye ibisata by'ubwoko ivyubahirije by'amasezerano y'Arusha mu bisata vya leta ariko rero nkabwira uwo John yuko ntashavuzwe yuko tuvuga yumva umenga tuvuga bibi ivyo bibi tubivuga kugira bashobore kwikanura bashobore kubariza gataya kazi na muntu kandi mu maraporo dusohora cyane cyane nitwoza turatera amashuri mu kicakozwe ciza hariyo bibi byakozwe kandi leta itegerezwa gukora kuneza abanyagihugu iyo rero yakoze nabi utegerezwa kubivuga kugira yikubita gashi ishobore kubahiriza amategeko yongere ikingire cyane cyane abanyagihugu ijeje gukingira
murakoze Joseph nawe nyene ari ku murongo wa telefone Joseph ratwumva
ndabumva
ego irindi zina naho amagari
Bigirimana Joseph ndi mu Rwanda.
Yego.
Ntara y'Amajyepfo.
Yego, ikibazo intererano?
Munda mukize umutumire.
Ya mahoro Joseph.
Mukomere.
Ya mahoro.
Nk'umuntu w'inararibonye ukora mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu.
Mubandanye?
Nk'iyo mwitegereje kubijyanye na bakora ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubegamiye ubutegetsi ese abategamiye ubutegetsi barwanya ubutegetsi bo mubabona mute bo mubavugaho iki bamurakoze akabazo kanjye nako
murakoze mumwishure
Joseph Bigirimana aravuze ati mbega mwe muhanira gato y'akazi na muntu mubona gute abagwanya ubutegetsi abatavuga rumwe na leta twebwe kuko twamye dusaba yuko kugira ingorane z'u Burundi zitoregwa umuti yuko abagwanya leta abo muri leta boja hamwe bakicara hamwe mu biganiro biurikiyemo bose ariko turamaze kubona yuko iyo hageze ibiganiro leta y'u Burundi kenshi ishaka kwitoza utunyoni kugira ibyo biganiro ko kujya hamwe n'abatavuga rumwe na leta ntibibe ugasanga bavuza ati urya ntaza kuko akurikirana ubutungane uyu yashatse gutembagaza ubutegetsi ariko ukamenga bobo niwe bariko baratora abo baganira kandi hari umuhuza kubera abo babiri badashobora kumvikana aico gituma twebwe yaba abagwanya leta abatavuga rumwe na leta canke abari muri leta tuguma dusaba yuko bo kwicara hamwe kugira batorere ikibazo cy'u Burundi aho rero tugasaba yuko umuhuza mu matati y'abarundi n'umufasha wiwe aribo boshira hamwe abo bose bafise ivyo bapfa mu Burundi bakicara hamwe hama bagatorera umuti ibibazo biri mu Burundi umwe atarenze gutora uwo baganira kuko umuntu aganira n'uwo bakundana umuntu aganira n'uwo bafise ivyo bapfa
murakoze Robert ratwakuye Robert uratwumva Robert allô Robert ndi shobe kumuronga ku murongo wa telefone dufise Adelin uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu nyakubaha mumenyesha makuru na mahoro kwitwa irya Amerika
na mahoro irindi zina nahuri
je nitwa Ngabirano Adere nkabamperereye mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi ni mu ntara ya Rumonge neza na neza muri komine Buyengero
yego ufise ikibazo cyangwa icyimvire uterera
ubwa mbere ni nko guterera ndetse no gushima n'akabazo biravanze ubwa mbere nako mbe ntangure gushima ku kuntu mwiyumviriye gutumira ishira hamwe ripoka ku by'agateka kazi na muntu
yego mubandanye
hanyuma nkagira nti bo hari amashyamwe menshi ubu hoho mu Burundi menga nimba ntihenze harabayeho guhagarikwa kw'amashira hamwe nka yose kugira ngo yisuganye mu gihe umuntu agira ati none yobaye hagaritswe kubera iki ayo mashira hamwe yobaye hagaritswe harabwe iki hanyuma hariho na yari yahagaritswe mbere ndetse tubona ko amashira hamwe nayo nyene yasa n'amashirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu yabikora aha tuvuga nk'ishirahamwe ya Prodehash yahagaritswe ubwa mbere mbega nimba uwo muntu nawe nabonye ko ari mu ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu aravuga iki ku byerekeye ranye n'irihagarikwa
alo turamutaka ku murongo wa telefone ariko yasa n'uwarangije kubaza ikibazo mwamwishura
Adene yari kabaza ati mbega ayo mashirahamwe yahagaritswe gute nibyo twasiguye yuko bavuze ko atisunga amategeko ariko ayo mategeko ntiyari gutuma abanza guhagarikwa mu kugira ashobore kwisunga ivyo bari bashaka ibyo amategeko bari bashizeho cyane cyane ko harimo amwamwe bavuga yuko yisunze amasezerano yarusha kandi bitari bitekanijwe muri ayo masezerano ikindi naco niko kuvuga ko ari amashirahamwe yandi yari yatangwa guhagarikwa imbere nk'amashirahamwe y'u Burundi arimo za Prodehash zose dusanzwe duhurikiyemo zaragaritswe n'ubutegetsi bw'ubujumbura n'umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu ariko bitayabugiye na gato kubandanya dukora ibikorwa byo kuraba kugendereza ivyerekeye amabereka kugwa mu Burundi kuko hari abarundi benshi bariko barafasha yaba abarundi bari nememe mu nzego za leta badashima nyifato yo mwamwe muri leta baturunikira makuru y'ivyerekeye ho nyango y'agataya kazi na muntu ahico gutuma turonka cyane ivyegeranyo ivyamabereka arakugwa mu Burundi naho tuba tutari mu gihugu canke amashiramwe yacu atari karakora makurikije amategeko y'u Burundi ivyo rero n'ukwerekana yuko abarundi bose barifise bari kubatera intege kugira ukudahana mu Burundi bihanagugwe kandi umuntu wese akoze ivyaha aza kurikiranwe kugatwe kabo aho ndabona yakanye ubushimira abarundi bose bitanga kugira batange ayo makuru kuvyerekeye ihunyango y'akazi na muntu aho baherereye bo hose mu bisata vyose bitandukanye yaba no mu nzego za leta
hari icyanyuma utumwa bwa nyuma mwashikiriza mu tugiye kurangiza ikiganiro
utumwa bwa nyuma noshikiriza abari ko baratwumviriza abarundi bene wacu nuko umurundi wese hari yabari mu gihugu yabarahunze igihugu yomenya yuko dutegerezwa guhagurukira rimwe tugahagarika ubwikinyi biriko bera mu Burundi tugahagarika abo bose bari ko bitwaza igikenye bahabwa n'ubutegetsi mu guhohotera kiremwa muntu yaba mu bwoko bwose mu ntara zose tugaheza tukubaka igihugu cacu kirimwo amahoro n'umutekano igihugu kidahungabanya gatya kazi na muntu
urakoze yari Armel Niyongere Maitre Armel Niyongere yanonoso ivyerekeye amategeko akongera akaba haranira gateka ka muntu ari ngahi Washington yatumiwe mu kiyago ejo n'amashira hamwe National Endowment for Democracy na Robert F Kennedy Human Rights akazo jano muri mu bushikiranganje bujeje mugenderanire no muri mu nama nkengu za mateka ya America dushimiye mwemwe wese mwakurikiranye iki kiganiro baduhamagaye bagashikiza ivyimviro kabaza nibibazo mugire ibihe byiza mwese muwandanya gukwirikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika turashimiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo ku kiganiro.